kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Amahoro ncuti bakunze mutwumva muri Ganino hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Joy Diane na Hazuye ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga 10 munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwemenyereye ko iminsi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tubahakanya mukatubwira amakuru avugwa aho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi turiko turasozera. Murayanze ino ndwi twabashikirije hari amakuru atandukanye twagiye turaca iganino muri iyo harimo nk'ikibazo c'imyuzurira gikomeje kuvugwa iganino haba mu gihugu cy'u Rwanda canke mu gihugu cy'u Burundi aho imvura usanga yononye ibitari bike. Twarabashikirije kandi inkuru zitandukanye ku bijanye n'ivyerekeye ukwitegurira amatora mu gihugu c'u Burundi. Amatora kamarampaka ategekanijwe ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu. Muri kirikirane rw'inkuru twari twabateguriye harimo nk'iyerekeye ishami parcel rihamagariye abarundi guhindura ingendo ryavuze ko rifise impungenge ko ashobora kuba icuka kibi imbere yuko haba ayo matora. Reka twumvirize ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mutegerano cy'ibijanye n'intwaro rusange mu bya politike, umutekano n'agateka ka muntu, ishyirahamwe Parseme ryakoze mu mezi atatu atangura umwaka wa 2018 ryemeje ko umuntu atahawe agaciro bikwiye kuko yibonekeje abicwa, abafungwa hadakurikije amategeko, abanyuruzwa n'ababorezwa igufa hamwe n'abahogwa ivyiyumviro vyabo vya politike. Faustin Ndikumana arongoye Parseme akabona ko atagikozwe mu matora y'ibwirizwa shingiro hashobora kwibonekeza icyuka kibi n'ubwicanyi.
Fedozere uri kurahotera gataya k'umuntu batekeza guhara nitwa kubaza ngo ni Fedoze Fedoze nko kumenya ngo ni ikintu gisanzwe mu bisanzwe umuntu ajejwe intwaro adashobora kwihanganira abantu arongoye nabo badafite ivyumviro vya politike wajejwe intwaro bakwiye kwayo demission. Turavye uko abantu yumvira ubu turafise nyine impungenge z'uko ibintu bya referendum bititonde bishobora kuzana icuka kibi gusumba ibyabaye ejo bundi mponjo ejo bundi bari ariko bari yanikisha mwarabibonye yuko hari aho bwabaye aka ibintu byakasonga baza gutangira abantu basubira bagira gute ivyo ibintu bigaragara nico gitwa turafise impungenge nyene uravye ingene bamwe bavyifatamwo uko babitahura by'umutekano nuko bishobora kuzana icuka kibi ugasanga abantu barasubiranye mu hamwe hamwe bijya byabaye ugasanga hari abapfunye ubusa abantu baricanye none urwanda rurasubiranyemo rwicanye rurarara ugasanga ibintu biragenze nabi nico gitwa tuvuga tuti ingamba dufata hakiri kare.
Iryo shirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo rinegura igikorwa cyo guharuka ruri mu migambwe rwashinzwe gufasha abajejwe umutekano kuwucungera.
Urize umutekano abantu bitwa kuba bari afiriye ku migambwe kandi na intolerance politiki kiri mu bantu kutihanganyana mu by'imigambwe kandi ari ugwaruka bigishushe ahabo wo kugira leta n'ushavuga yuko ingwane ishobora kwaduka ari nyinshi bashagwara guhura bakagwana wagira gute nakubwiye nti igipolisi n'igisirikare mwibyizwa shingiro biraza ati a politiki wabigize kwa bigize kubera iki kuri kavuga ati nta migambwe mu wamurimo none ofisiyelima uza gucufatwa gute n'abandi bari mu migambwe. Nitwo no gucungera umutekano nivyo kwitondera discipline militaire ni ibintu byinshi bisabwa humba ringwa nishina kuwa nyishi.
Paraseme lichewe kandu muti muhagaze na matege kari kwa remezwa ukamengu igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Ndikuma na yiwaza nimba haricho abategetsi sivazi ariko bahisha abanyagihugu kuko ngo ayo mategeko ashobora gutera ibibazo mu gihugu.
Ubu tubune igihe kidatanga ati tubyakuri kuri nabantu basake mu ijoro cyangwa bagire gute. Sabugere kubona kwa rwandanje gutegetsa burati ibyo byose uyu mwanya bimeze uko. Kandi ntibibe su forme ya nuze mu mwanya limite uko ibyo birashobora kuba tuti kwera iki gihe kiniki mu meza na nata tubone umutekano kuri aho ngwara tuzubirareko kuko abantu ashaka kwinegeza hanaha nari kuba ratunganya umutekano mugabe muri tamba bya kintu tano n'umana ari umutekano mugabe itegeko ngo hinjye ugasanga ikorera tunga ni uko rero ubona ati burya rero muri kasi politike hari ikintu kikibi abantu bidegije ati twe tukabakubyara babisha ngo ati turaba polisi ukarabiza bakaje bakinjira mu ngo g'umuntu ngo iki ni biki baje ari nk'abasuma ushobora kubimenya gute ibyo byose ni bibazo ushobora kumenya gute ati haje abapolisi ba vrai bemewe n'amategeko cyane haje abantu baje kunyaga
ishyirahamwe paraseme rihamagarira abo vyega cyane cyane sentare yubahiriza igwirizwa shingiro gukora kugira amategeko ari mu igwirizwa shingiro yubahirizwe abayarenze nabo bahanwe hisunzwe amategeko atakura abaho bakomoka ikindi nuko abajejwe intwaro bo hasi bohimirizwa bakigishwa kubahiriza gatega kabo barongoye bose bataraje ibyiyumviro byabo bya politike twarondeyeho mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira abagire ico bajikirije kuri ayo makenga Terence na iraje abugira ubwo bushikiranganje naho yari yatwemereye kugira ico ajikirije yavuye atubwira ko bidakunda ko tuvugana kubera afatiriwe n'iyindi mirimo ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakoze mu gihe rero ku munsi wa kane isi yose izohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru ku munsi wa gatatu ishami mpuzamakungu ryamenyesha amakuru batagira imbibe ya RSF ryarasohoye icegeranyo c'ingene ubwigenge bw'itangazamakuru bwari bwifashe mu mwaka wa 2017 mwibaza yuko arinde yavyigenjejemo neza mu karere ka Afrika y'ubuseruko umunyeshuri mwiza yabaye Tanzania wa kabiri habu Rwanda wa gatatu na wabu Burundi reka mugenzi wacu Nairobi Jovirika neza atwibutse ibiri mu cegeranyo cha RSF.
Igihugu kiza kwisonga mu kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi ni Norvège. Ico gihugu no mwaka uheze nico cyabaye cya mbere. Ikurikirwa n'ibindi bihugu bine navyo nyene biri ku mugabane wa Buraya. Ivyo navyo uko bikurikirana kuva ku cya kabiri ni Sweden, Holland, Finland hamwe n'Ubuswisse. Igihugu cha Sweden mu mwaka uheze cyari muri ico kibanza nyene cya kabiri. Igihugu kibikurikira ni Jamaica kiri muri Amerika yo hagati. Ku mugabane wa Afrika igihugu cha Ghana nico kiza mu kibanza cha mbere kikaba kigira cha 23 kigakurikirwa kuri uwo mugabane na Namibia igira 26 mu karere ka Afrika y'ubuseruko ya se igihugu cha Tanzania nico kiza ku isonga kigira cha 93 ariko nubwo Tanzania z'ubwa mbere muri ya se RSF ivuga ko kuva mu mwaka 2015 John Magufuli batazira bridoze yaroye ku butegetsi atihanganiye umuntu numwe avuga ibitandukanye n'imigambi yiwe canke ngo amunegure iryo shira hamwe rizigura ku binyamakuru byandika n'amaradiyo bidasiba kubugarwa hagashirwaho n'amategeko abuza kuvuga inkuru zimwe zimwe mu karere Tanzania ikurikirwa na Kenya igira ya 96 Abategetsi b'ico gihugu bagirizwa kuva mu mwaka wa 2016 kwinyegeza inyuma y'umutekano mu kerinjyane za politike mu guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Muri yase Kenya ikurikirwa n'Ubuganda bw'ijana 17. Ico gihugu kirerwa gufunga amenyesha amakuru hadakurikijwe amategeko no kubatwara ibikoresho. Sudani y'Epfo igira ijana 44. Ico gihugu cikubukiye mu mwaka wa 2011 abategetsi bacu bagirizwa kuba baraburira itangazamakuru gusubira kuvuga ku bibazo bijanye n'umutekano muke buharangwa buri gihe nayo president Salva Kiir ubwiwe akaba yigirira iterabwoba ku bamenyesha amakuru yagiriza ko bakora ibicyozi igihugu cyabo igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza cy'ijana 56 naco kinengwa ku binyamakuru byose bivuga ibidahimbaye ubutegetsi bica byagirizwa kubiba amacakubiri abategetsi bakinyegeza inyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 Uburundi buzi nyuma y'u Rwanda mu kibanza cy'ijana 59 bwagirizwa kuba bwarugaye amaradiyo nka yose yigenga kuva habaye igeragezwa ryihirikwa ry'ubutegetsi mu 2015 nuko havutse ibinyamakuru bishimagiza ubutegetsi gusa nayo abavuga ibyo budashaka bagafatwa nk'abansi b'igihugu Joan Nyanyuki umuyobozi wa Amnesty International mu karere asigura ko yabaje kubona ibihugu bya yase bironka bene ivyo bibanza
The East Africa countries have really been one of some of the most thriving democracies.
Ibihugu bya Afrika y'ubuseruko biri mu bya mbere byashyizeho demokarasi. Nitwe twarabirwa ko tukaba intangarugero, ariko tuguma dutera intambwe inyuma mu bijyanye n'inkingi za demokarasi. Kuko ibihugu byubatswe ku mwidegembyo wo kureka abanyagihugu bagashyikiriza ibyiyumviro byabo, gukorana n'indongozi no kuzisaba kwerekana ibyo zaranguye. Ibyo nta handi bica atari mu itangazamakuru ryigenga, ariko imenyetso bitwereka ko tugeze habi. Ibimenyetso by'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushyikiriza ibyiyumviro biteye ubwoba, niko Nyanyuka avuga. Igihugu cya mbere n'icya nyuma uyu mwaka n'umwaka uheze byagumye ari bya bindi. Norvège no muri icyo gihugu cyiganjije neza kurusha ibindi ku isi, mu gihe Korea ya ruguru igifatwa nk'umunyeshuri mubi kurusha abandi, ikaba yugara urutonde mu kibanza cy'ijana na 180. Ibihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bifite amabwirizwa nshingiro yemera ubwigenge bw'itangazamakuru, icyegeranyo cya RSF kivuga ko abamenyeshamakuru bahura n'intambamyi nyinshi. Umuyobozi mukuru wa RSF Christophe Deloire agira ati, ugaragaza urwanko ku bamenyeshamakuru ni kimwe mu bintu bibi bya mbere bibangamiye demokarasi ku isi. Eloge Wilikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello, Jean-Louis Kaneza na wenyene arakeneye kutwibutsa ibyari biri muri ico cegeranyo cisha hamwe muzamakungu ritagira imbibe RSF sans frontières yamenyesha makuru ku munsi wa kane bazoba ariko arahimbaza umunsi muzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru. None ndero namwe tubagaruke ko ahiwanyu mwumvise twebwe ayo twabashikirije amwamwe hayo nace ku masonga harayo twagarutse ko ahiwanyu namwe hariko havugwa amaki muri ndondwi nk'inkuru tutamenye ziko zirabera ahiwanyu nizahe mamufisiki muvuga kuri ayo makuru atandukanye twagiye turabashikiriza mu bisata bitandukanye vya vya politique vyaba ivyo kubidukikije canke naho ivyo mu kibano bitandukanye. Akanye ni gwanyu nshuti bakunzi urubuga ni rwanyu muri isanga akaririmbo ka mbere ka Masamba hamace twakira amatelefone yanyu.
Matakawa shinanda wachaka mbaru wukonde
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio mikome na Jodiane na Hazwenda Kiremeseje. Kakanya na nabemereye ko duca tubaha kugira ngo mudusangize amakuru mutubwire ariko arabiri wanyu mugihe cyo muvuga kuyo twabashikirije. Rekwa mbere duhe ikaze abe Adelan ari ku murongo. Adelan ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yo nante ninongeye kubifuriza kandi ikaze kandi kuba mu mwaronso imana yabashoboze kuza kuri mikrogoma ni ibintu bitunezeza cyane Diane. Turahimbarwa cyane hama nkanezerwa kuba dusubiye kandi guhurira kuri telefone nabaheruka mugisamiranira kuri radio Bonesha FM.
Adela uherereye he wewe?
Temperereye mu ntara ya Rumonge aho ni muri komine ya Bugengero neza na neza.
Yego. Amakuru dusabikaniriza uno munsi nicugira ku uvuga kuyo twabashikirije canke icyumviro gusa ushaka gusangira.
Yego cyane. Yego ubwa mbere ni nk'icyumviro no gusaba nk'abatekinisi bajejwe i Radio Ijwi rya Amerika. Turafite ikibazo neza na neza ahanyene mu ikomine yacu, reka mvuge mu ikomine yacu aho mperereye ku gatumba kacu aho Ibuyengero. Turafite ingorane ya Radio Ijwi rya Amerika, tugize iminsi tutariko turayumva. Abatekinisi barabivoma babidufashemwo barabe ibyuma bizejwe akarere k'ubumanuko mu gihugu cy'u Burundi barabe batubwiza amarezo cyane rwose.
Turababara kuvuga ko
ama emisiyo aca kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro byose bya Adolan canke n'amasaha mwamwe
namasaha mwamwe ntacyo wahondi tugikirikirana duciye kuri bande bijya twita bande FM no kuvuga ntituyumva n'ukuvuga rero twashaka rezo zo kuri FM mpadwije cyane rwose. Radio Ijwi rya Amerika iri mu maradiyo adufasha abarundi mu tubwira amakuru atandukanye. Ntaryoherwa cyane n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nkasaba ko bikunda nacyo mwogishyira kuri bande dusanzwe twumva ibintu.
Adelan, reka turaza kubishikiriza abayobozi bacu hama nabo baheze babikurikiranire hagufi, ariko mu kurinda ko ico kibazo gikemuka ni uburyo bwinshi ushobora gutura ku Ijwi rya Amerika ariho nko kuri wezitata akaburungu radio yacu VOA akaburungu com hama igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu amakuru tuba turiko turashikiriza kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Murayumva ikibiraho kuri VOA radio yacu muciye kuri Facebook tuba turi live.
David, ibyo nabyo bishoboka ku bantu baba bari baba bifashe neza mu kugira amatelefone y'amandroid ku bantu bato bato, rero ucawumva ko bica bigorana. Nishoma tuvuga tuti turajyo duto duto ushobora guhura n'umuntu mutoya mukene ashobora kuba afise naho mwokwiza icyo cyumviro vroma abatekinisiye bacumve.
Urakoze cyane rwose.
Narya dusanzwe tuzi ko igihugu cya Amerika kiri mu bihugu novuga iby'ubuhinga barabimenyeye cyane,
urakoze abo byega
bifasha cyane rwose.
Abo byega turaza kushikana ubutumwa hama rero bazoheza barabico kibazo ko gikemugwa. Hamagadela nta makuru dufite yavuye ngaho nyine Ibuyengero none.
Nico nagomeshike ko novuga nti Ibuyengero turi ngaho turatekanye ni komine imwe mu komine novuga nti gifashe neza umutekano wifashe neza uretse mugabo ibiza biracamo rimwe na rimwe ahagatogwa ibijiga, ariko tukabona ko ari ibintu biva ku bantu usanga ari nk'abasuma ubutungane rero bukaca bukora. Nuvuga nti ni ibintu muri rusange Ibuyengero umutekano wifashe neza.
Ibyo bivuga uvuze byatowe
cyane nacyo bitangwa n'Imana akavura, ariko gashaka kumera nk'akarengerana Imana itatugarukiye imvura yari kuri isa n'irengerana, ariko tukagira tuti igihe cyayo kiriko kirarangira.
Ni ukuvuga ko mutariko murayironka cyane,
ahubwo ni nyinshi isani yatwaye imirima ni nyinshi. Ego
hama ivyo vy'ibiziga uvuga ni vyabaye muri inondwi?
Ego ni muri inondwi nyene aho novuga ati kuri uwo mutumba nyene mperereye ko abanda hatowe ikiziga canizwe kandi kigatorwa haheze iminsi, aho catowe ahantu kumuya ni ahantu bita ku bigoti mu isoko isanzwe igurishirizwamo intungwa, heko y'iyo soko.
Urakoze cyane gose Adela hama ubandanye ukunda ijwi rya Amerika naryo rizogukundira ikibazo washikirije kigiye gukemuka.
Cyane gose hama kandi nyakugira imana cyane tugasaba cyane gose hari ikiganiro mukunze kuba mushikiriza iwanyu mu ntara na cyane cyane umenga ku minsi ya mbere nimba ntihe
Rimwe kwandika kuri radio yacu @gmail.com hama ukaba ufise naho ka WhatsApp inimero y'akazi mushobora gutora kumenyesha makuru hose mwa mukeninga hani guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe incenda icenda gatatu rimwe urakoze
mufashe musubiremo
kugira ngo duhe akanya abandi Innocent Kimenyi akugumane muhinga bw'ivyuma hama iyo nimero aheze ayiguhe.
Murakoze cyane gose Diane hama murorane mutura mukiriza abamenyesha makuru musanzwe mukorana n'abamenyesha makuru bari mu mihingi itandukanye bahoze bakorera radio bonesha FM nakunda cyane ngire nti adere papa buyengera abara mu
cyane gose ugire umusimiza adelambu biyenge mu rubiyengero ka mu gihugu cyo Burundi mu rumonge twese kandi na Emmanuel ikaze ku juge America murakomeye
ikira komeye ya umuhango tumeze neza nubwo imvura itatworoheje
ntiboroheje gutega Emmanuel
yewe kubona ikiza cy'amahindu twashimye uriya musore bagira ubusa yaradutabaye mu gihe twari mu kaga araduhumuriza bikomeye
yaradushikirije
inkuru amahindu rwose
twarumvise inkuru yari yabiteguye ko yaraciye ku ijwi rya Amerika ayo mahindu nigo rubura mu Burundi araca yarasubiye kuboneka none ga Emmanuel muri inondwi canke
yabonetse muri cya cyumweru cyashize
ariko
imyaka yarabagiye amatungo arapfa abantu barapfa mbega abaturanyi b'abarundi nibo bajya bavuga ngo ni akamaramaza byabaye agahomamunota umuntu Tomasi umuntu Tomasi kamiri ndiko ntamuherutse aho ni amahoro
arakomeye ariko aranavuga cyane amakuru ya saa n'iminota 30 cyangwa ibindi biganiro nko ku muziki utuzura mwumviriza mu gatondo kwa gatandatu
ntabwo aherutse mu kiganiro muri isanga
arakikora mu yindi minsi itandukanye atari musika uruhariwe ariko ubwo urumviriza izo mwumva katari gake
ego nuko none Diane
cyabwe
nashakaga kuvuga kuri kiriya cyegeranyo cy'itangaza makuru cy'uburyo igihugu kiriya cyakozwe n'uriya muryango w'abanyamakuru bigenzura
RSF
ntabwo biroroha mu Rwanda mu bijyanye n'itangaza makuru
nuti kubera
hari ibintu byinshi ubona itangazamakuru ryo mu Rwanda rinengwa itangazamakuru ryo mu Rwanda ubona ntirikorera umuturage ariwe ryakabereyeho n'ijisho rya rubanda itangaza ry'amakuru ryo mu Rwanda ubona ko rikorera leta ibyo bintu abaturage turabibona tukabinenga buriya niyo mpamvu iyo tugize amahirwe yo kubona umunyamakuru w'ijwi rya Amerika twumva dushimishwa.
Bikorera leta gute umunyamakuru wundi aba yigenga nta leta canke abatari abo muri leta ica avuga n'ukuri n'ivyo yabonye n'ivyo yabwiwe kandi akabivuga yanabitohoje
erega Diane biragoranye ubu gusiga ku nguru mu Rwanda uri umunyamakuru wigenga ugashyira ku nguru ushobora no kubuzwa kwitanga ushobora se gushyirwaho igitutu n'abandi bantu runaka ku ruhande burangiye hari igihe iriya myanya mbona bigatangazwa kuriya ariko byibaza naho biba byaturutse habajijwe abaturage ngo buriya mwanya nawe ntabwo u Rwanda rwawubona uko nimba umunyamakuru agiye kwaka inkuru gitifu akamubwira ngo genda uvuge ibyo ubonye ngo genda uvuge ibyo ushaka ngo nziko nta kizantwara ahamubaza ku buzima bw'abaturage rusange ugasanga gitifu akangaye umunyamakuru ndetse amweretse yuko nta n'icyo avuze imbere ye uriya mwanya nawe ubona ko wakawukemanze wakawugizeho ikibazo Deka nijam si hani watu muhaa.
Utre ubuna.
Na karere.
Utre ubuna kura ugira dutre duha akanya bandi.
Ndangira jesu nini. Na karere kari hagati mu gihugu. Na karere gafite amahirwe menshi yo kuba katera imbere. Ariko ni na karere kari inyuma y'utundi twose. Nigutera ipfunwe nk'abanyarwanda.
Hakabura iki kugira ngo gashobore guja hamwe n'utwo turere tundi wumva ugereranye?
Mu bigaragara kagiye kazira ubuyobozi bubi. Kagiye kazira amaboko akayoborera, aho usanga ba visi meya cyangwa ba meya batumvikana na njyanama, ugasanga se njyanama ntiyumvikana na meya uriho, ugasanga iramwereka ko hari ukundi kuboko kuri hejuru ye. Ndetse meya akabwirwa ko agomba kurezwa inshuro nyinshi, ugasanga nta guhuza ku hari ngo bakorane n'abaturage, ugasanga byamanutse byageze mu giturage, aho usanga nka njyanama y'umurenge ikuriwe n'umuntu umwe, ariko ugasanga niwe ufite ijambo nyamukuru mu karere kose. Ibyo bintu wajya kureba Diane ukibaza nimba byateza ako karere imbere. Ahangaha niho naje kureba mu minsi yashize, twagize amahirwe bagira ubusa rwose, buriya ndamushima n'umuntu w'umugabo agenda dutura, hari abantu bagiye bafata ubutaka bw'abaturage afite ijambo rikomeye mu buyobozi, cyangwa se afite umuyobozi wo hejuru mu karere, kugira ngo ndabivugire ko ubundi wumvise ko njyanama nani imiyobozi y'akarere ka Ruhango yose yegujwe. Ayo makuru waba warayumvise? Biratangaje kubona.
Uti bitangaje kubera?
Biratangaje kubona imiyobozi y'akarere yegujwa kuriya, abaturage ntibabwirwe bati habayeho amakosa ya naya, batubwiye ko ari simotera ko ari byinshi tubashinja nk'amakosa.
Reka tugarukirize ngaho, kumbure umucuzo ubandanya uwuronka biciye muri izo nzego nyene. Emmanuel,
murakoze cyane,
ugira umunsi mwiza ngaho mu Ruhango mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze rwose. Imana ibarinde.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafite kandi na Christiane ku murongo. Christiane, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Amahoro neza. Oriane
ni Diane, urakomeye?
Ni sawa Diane, urakomeye?
Turashima. Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Abandi bapfasoni muri kumwe ngahe Bujumbura, ati Ijwi ry'Amerika rirabakumbura rikababura.
Ego, ndababwiye.
Ni kuzura bahimiriza nabo, tukumva utujwi twanyu, tukumva ivyumviro vyanyu, tukumva ico mugona, tukumva ubuzima mubayemwo.
Ego, ndababwiye.
Nuko Christiane, ni ivyumviro na makuru dutere utubwira canke nike?
Ewe, ni inkuru atari nziza nabonye. Nari ndiko ndataha ngenda muhira. Hama ndaca ahantu impande y'isengero, hari n'abantu nyine bavuye gusenga. Iyo sengero nta niri kwandiko ndavuga, mugabo abo bo barabibonye. Hariho umukobwa yararengana aho hantu, washobora kuba yaraharenganye nk'icurongo nka nyinshi, ashobora kuba ari ikintu yoba ari kaja kugura. Ariko ukuntu bace bamufata ngo bariko baramubaza mu gituma yagumye aharengana,
afatwa n'abandi,
yarababa yafashwe n'abapolisi. Hama baramufata. Urumva ko yaragize ubwoko ukuntu abona bariko baramubaza, agaca ashaka kubiyaka ngo yigwanire nyene agire. Urumva bagufashe uragira ubwoba n'ahatacuba wiyagirira. Baramukubita.
Ubona wewe Christiane?
Ego, baramukubita. Munyuma barangize. Oya, subiri inyuma gato, hariho itagisi yarenganye. Kubera yabona uko kuntu bamukubise, yarameze nk'uyifata ko iriko irarengana, igenda iriko iramukurura mu ibarabara. Hama munyuma baramufata kandi barasubira baramukubita. Hama bashobora barangije kumukubita gutyo, yari yaheze no kuboroga. Urumva bari bamubabaje. Basha bamuterera umuntu uze muri pick up, sinzi iyo bamujanye, sinokubwira ngo iwaba bamujanye aha. nibaza ko ari muri babandi duhora tubura iyo babatwaye.
None uyo mu umwigeme ko umva yari ko ararengana ngaho nta numwe yashobye kumumenya ngo amenye ata muri ino micungararo ngo amenye iki abo bantu bari ko baramukuru uvuga harabumwigire mukabaza ati byagenze gute canke
cyane ngahanye biragoye nta numwe yashobye kwegera niyo uri kuravuga uti uwo muntu ashobora ko yagumye harengana kwera yoba mu mutwe ashobora kuba atakwijije akaguma yirenganira n'ibintu bisanzwe cyane naho yoba yarakomeye
ushobora
kuba ariko aragenda agura ikintu akarengana bari kumuwaza neza ntibari gushobora bamukubita gutyo kandi ikintu kisambabaje Gadiane nuko muri iyo minsi iheze mwatumiye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bariko baravuga ku byerekeye bajya banyuruzwa baravuga ati wenyine atarivugira avuga ati umuntu muzobona bafashe muzotabaze mumutabarize ntagende gutyo mugabo hari aho ahantu hagera abantu ntushoboye kubegera kubera nyine urabona abantu bafise intuze inkoho biragoye eso ariko rero birababatse
na kundi Christian reka tukwihanganishe ko numva uremeje ko ari byo wiboneye nta sinovuga ati ntivyemezo canke nubwo no bisaba ntacu birenza ko kuvyitubwiye reka tuguhoze kuri uwo mubabaro umva byaguteye
ego kandi nubunye ndacasaba Diane baduhe umuco ku muntu banyuruje yitwa Rodrigue
ariko kuvuga ba reka tuze turavuga abo uri kuri ado makuru toki ba bandi
bavuze ko abajejwe umutekano bariko barabikurikirana nyene ni baduhe umuco kugira tumenye ko akiriho nuko yoba atakiriho ego
reka tuzogerageze twongere dusubire tubaze twumve ko hari ico barasubira kumenya nyuma yaho bavuge ko bikiri mu matuhuza ko ararondeza
ego musaba mukoze
urakoze Christian ugira umunsi mwiza ngahe ujumbura mu gihugu cyo Burundi
watese ego
ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu turabareka mu kidagadura mukatubwira ibyo mamuse ku mutima amakuru tuba turiko turabashikiriza ico muyavuga ko ayabari ko arabera ngahe iwanyu tutashoboye kumenya canke twamenye ariko mufise ikindi mushaka kongera ko ni muri isanga yo misi yose ya gatandatu tukaba dufite na Daniel ku murongo wa telefone Daniel na wewe ijwi rya Amerika araguhaye ikaze
ego ndakumva
ni imporega Daniel
murakomeye
turashima atagihindutse hazindutse hasana neza cyane gusa akazuba kadushwayemo
yego rwose ndumva ari byiza ni na natwe akazuba akavura mu nijoro kagurwa akazuba gakeya noneho ngiye ndashaka kuvuga muri uku gufunga ino radiyo yo mu Rwanda Amazing Grace
mugambe ngo uri kuriruka Dani uri kujahe kumenga uri kuriruka
sorry reka ngende gakeya nayo ni mu nzira ndimo ndatambuka
nagira ngo hari umuntu murasigana
oya
nuko rero
noneho ubundi byatangiye uriya muvugabutumwa nikora noneho abanyamakuru ubundi nibo babanje kumuvugiriza induru noneho bamuvugiriza induru noneho ubwo ngubwo bashaka kumushyirishamo
bamuvugiriza induru kubera iki
ya nibo bavugaga yuko yavuze ibintu bibi bitajyanye ngo yuko arimo gusebya abantu
ariko
abanyamakuru nzi yuko bateranye n'abantu b'abayobozi muri guverinoma noneho benyegeje umuriro bamaze kwenyegeza umuriro noneho naho babyihutirimo babishyuhamo noneho birangiye byageze gutyo bihita bifata radiyo noneho ariko noneho hari ikintu cyanshimishije kuba barafashe kiriya cyemezo cyo kuyifunga bigaragaza yuko ubuyobozi n'ubutegetsi butigenga ahubwo hari abari inyuma bo gukoresha urugero nta kuntu ushobora gufata radiyo umuyobozi ngo asabe imbabazi ku muntu utageze hamwe n'inkiko none yarajya gusaba imbabazi
inda asaba imbabazi
bavuze ko umuyobozi wa radiyo Amazing Grace agomba kujya gusaba imbabazi
ibyo bavuga yaravuze yuko agiye kwitura inkiko kugira ngo bamutunganirize we ntiyemera ingingo yafatiwe
yarazitabye ariko noneho nkarura rura yagende kumaranga mutima na munyangire ntago geze ikurikiza amategeko cyangwa nk'abantu bigenga urumva nico nene mu kuvuga yuko bakoze munyangire bagafata ibyemezo byabo n'amaranga mutima batakurikije ku mategeko urumva n'ikigo cy'igenga rero bigaragaza demokarasi mu Rwanda niba ikigo kigenga kure kikagendera ku binyoma ku bintu bagatika umuntu gusaba imbabazi ku bintu bitigeze bihamishwa n'inkiko n'umuntu nabyo ni ikindi kibazo nk'abantu bazi ubwenge kandi bareba kure urumva murakoze cyane
gose Daniel
kandi mwakoze kunyakira
ugire weekend nziza hamareka ndakure kubandanye wigendera ndumva ko ukiri kuragenda Daniel hama kakire na Fidel na wenyene kuundi mlongo wa telefone Fidel ikaze kujuja Amerika
yego mwakoze chane
nye mpore nao
yego mpore gahoro gahoro ndi Nairobi
gahoro gahoro kuwe liki Fidel
ni wazo shahawe wa kongumani kagizi za kuitegu wa muri mwaka
gute
nagira ngo nacyo mperaho ariko kwanza mbanje gushimira ijwi rya Amerika ko mubashije kuntelefona amazina yanjye bwitwa Rutungisha Fidele ndi umukongomani nturuka mu karere ka Fizi mu ntara y'amajyepfo mu bice by'amajyepfo ubwo rero ndi Nairobi kubw'impamvu nagira ngo ari nazo nde gushimikiraho ku minota ingahe mbabwira njye ndavuga ibyo bibazo cyane nageze umwaka ushize ariko mbere yo kubivuga ndagira ngo nsabe kwanza ibyo nanabasabye ubukize mwanya refuge nkiri mu Rwanda mbasaba ikintu kimwe kandi rwose ndimo nagikora nagira ngo nze kugisubizamo nabasabye ko wadushakira umunyamakuru ijwi rya Amerika mukadushakira umunyamakuru mu karere kacu ka Fiji kugira ngo agashyikiriza amakuru y'akarengane kaza kaba n'ubwicanyi buhaba intambara ziba zitoraje cyane ku maradiyo rwose icyo ni ikintu cya mbere
ushatse kuvuga iki muri ako karengane ugakorerwa abandi hama mukakagiriza abandi ga Fide
yego icyo nicyo nagira ngo mpere ko ako karengane gakorerwa ndavuga ngo amoko hafi ya yose kubera imiyoborere mibi ya guverinema ni hamwe bimwe abarundi bavuga ko ari akantu katakamira iwacu usanga nk'amoko na yari amuke ahura n'ibibazo ahura n'igitwatsi cyane mu bwoko bw'abanyamurenge n'ibimaze byumva kugira ibibazo rwose sinabivuga ngo mbirangize uyu munsi ariko nagira ngo mfate agace gatoya cyane ku byambayeho umwaka ushize bigatuma mva no muri Congo nyine nkaza ubu nkaba nsa n'uwahunze ariko ndimo gukorera Nairobi business byabaye umwaka ushize nari natangiye business njya gukorera hakurya za Kalemi murabona ni hafi na Kivu yacu nuko haza kwaduka intambara z'abatwa sinzi ko ariko nabo mubita bambote mu Giswahili
abasize nyuma n'abategeko
ubwo baradutera ahantu twakorera amabizinesi rwose bica abahungu 15 b'abanyamurenge twabana twararana ku bitanda mbese twabana mu gipangu bose babicisha ibipanga icyatubabaje kurusha nirukanga tujya gutabaza muri leta abakeya bari bahuje muri leta abahungu 6 babiciye mu maboko y'abasirikare FRDC babikira mu maboko y'abasirikare imirambo yabo yarabuze kuko nyuma twaje gutuma delegation tugenda n'imodoka ya UN nakuye munisiko tushyikiye dusanga ntibigeze banafata n'imirambo y'abasore bacu ngo bayihambe bose akarengane n'agahinda biratwica ku buryo ibyo ni akantu gatoya mbashije gukonyoraho twekurikiranye tuza no gusanga ni ibintu biri politije n'ibintu byari byapanzwe na leta nuvuga n'umushyikaro w'abayobozi gusa n'usubira impamvu z'umutekano ariko ibyo byose byari aho twari abatakira twabwira ati mudufashe rwose dore abantu bacu bamwe barishwa ariko n'abahungiye mu maboko ya leta nicyo kibabaje barishwe icyo ni ikintu cyatubabaje kandi tutazibagirwa mu buzima bwacu mu bintu byagiye bibaho
reka Fide ubundi uravuga yuko wari washatse ko abanyamakuru bacu batandukanye bakurikira ico kibazo reka tuzogerageze turabe tubanze dutohoze twumva uko vyifashe hama nako karere aho vuga hariho neza na neza umuntu arabiko hari umwe muri bo ashobora kuja kwikurikira nako
yego rwose murakoze cyane muri fiye ibintu bihabera ariko cyane mu bindi bintu by'abandi bafite n'abagenzi bose bari bakarengana kubera impamvu z'ikindi kubera nyine impamvu za leta ariko rero ibyo tubabaza ku rero wenda gukurikira n'ibyo bya Amerika maze ngo yakacyumwe hafi nkikurikirana n'umuntu w'uwo yaje mu kiganiro cyo kubwira ati twumva ngo se nta muntu ushobora kwitegera ngo gusaba ubutumwa bw'amakuru ari amahoro cyose icyo gihe nzaba ndi ko rwose turamukore cyane kandi
urakoze cyane urakoze cyane ngose Fidel amakuru mu yaronse mu yabona muraza muratunungikira kuri radio yacu @gmail.com ico tuvuga nuko tutofa kuyavuga uko tutaratohoza ariko dushaka kubikorera ko ha mu muntu akaraba ukuraho kuri nahari inkuru
sawa murakoze cyane ndamukiza abantu amakuru bizi gamerika mushi ndabakunda cyane n'abantu bose
urakoze cyane ngose Fidel Nairobi ngaho muri Kenya na wewe ugira umunsi mwiza Hizo ya Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Oh, Father, oh, Nana, I said, oh, yeah, no other, China, you know, I wanna control Hizo ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kwa gatandatu muri sanga urubuga bari rwanyu turabaha kanya mukatubwira makuru avugwa ahiwanyu mukagica muvuga kuri twa twashikije mu nzwi turiko turasozera twose kandi na Anisette ku murongo Anise ikaze kujuga Amerika
mwire mwire Diane
murakomeye
amakuru ameza tanga wa Washington DC
je nukuri atari kintu gihava gihinduka mwanyu uri imbere turashima
Okay, natwe mu Rwanda tumeze neza uretse ibibazo by'imvura zimwe na zimwe bigenda bikora ibintu bitandukanye mu turere dutandukanye
wowe uri mu karere ka Hega Anise
ubu ngubu ndi mu mujyi wa Kigali ariko namaze iminsi nzenguruka mu duce dutandukanye nk'akarere ka Gicumbi akarere ka na Gasabo nayinyuzemo akarere ka Karongi natekereje ko ndihuze kuba na commenting ku karere ka Karongi aho muri gitondo habyute hari ikibazo cy'imvura nyinshi cyane ndetse yangiza ibintu byinshi bitandukanye ibiraro biracika abaturage bafite ibibazo bitandukanye bavuga bati twebwe turajya mu masoko duciye ku biraro byacitse hajya hangizwa byinshi harimo n'amazu yagiye ariduka ariko amakuru maze kumenya nta muturage n'umwe urabasha kugira icyo ahungabana cyangwa se ngo abure ubuzima hano mu karere ka Karongi uretse icyo kiraro cyacitsemo kabiri ndetse n'ahantu ishyirahamwe ryari rifite ibikorwa remezo biza kwangirika bikabije hanyuma kumugenerwa natembera none mu karere ka Gicumbi nyura mu murenge wa Rushaki naho hari icyo kibazo kijyanye n'imvura nyinshi yagendaga igwa ikangiza ibiraro ariko turashimira nk'abayobozi na bamwe nka Emmanuel Gasana Gahima wagerageje gukora ibishoboka igihe umuhanda wafunzwe kubera ikibazo cy'imvura ahita ashyiramo abakozi babishinzwe bagakuramo ya mazi n'ibyondo imodoka zirakomeza zikagenda icyo ni kintu namushimira ndetse nk'umunyamakuru nk'ijisho rya rubanda nanone nateye imbone mu bijyanye n'uburezi muri uwo murenge wa Rushaki amakuru bamwiye nuko harimo abayobozi bagenda bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke bashyira ku ruhande rwa mbere bashyiraho nka uwitwa Mansana Jean Damascene wagerageje we gukora ibishoboka aho usanga we na mu gitondo abanyeshuri batarabyuka agenda kureba wa munyeshuri wananiye cyangwa se wananiwe kwiga akaba yamujyana ku ishuri
by'ikosi urakoze cyane rwose Anise kuri amakuru dusabikanirije
murakoze nawe
ngira umunsi mwiza ngaho Kigali
umunsi sawa murakoze cyane
Hizo ya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi twose kandi na Elisa ku murongo Elisa
mwiriwe cyane Diane
urakomeye
Ego turashima Imana, sinzi namwe ngaho ku cyuje America.
Nukuri turashima. Akazina kawe nki kumva bambarira unge kuvugisha narinzi ngo numwigeme cyangwa umfasoni.
Ego. Niko benshi bakunze kubifata cyane cyane ahamperere muri Australia ariko amazina kenshi akunze kuba y'abakobwa ariko mu Kirundi cyo bitahura ko Elisa ari umuhungu.
Aho muri Australia n'amaki none nga Elisa.
Aha muri Australia mu by'ukuri turashima Imana, turi mu bihe bidakanye cyane kandi bidashushe. Mbese muri rusange ibintu byifashe neza cyane rwose.
Narumvise ko mugiye kuronka ni radio y'abarundi ivuga ikirundi kugira ngo abarundi bari ngaho Australia baze bashobora gukurikirana iba ijya nini.
Ego inatwe turayirindira nyigishika cyinshi cyane. Kubera ko kenshi ndukunze kumva amakuru nka radio menshi avuga amakuru yo mu Burundi ari nka Australia, kugira tumenye kugwa mu gihugu cyacu turinda guca kuri rya Amerika cyangwa kuri BBC yuko bitacha bitworohera.
None iyo radio izobe ikora gute? Izobe ikora ngaho nyene ivuga amakuru yo ngaho canke izokwakira nayavuye mu Burundi?
Nta byinshi nzi kuri iyo radio pe noba mbeshe nanje ndayumva uko. Ego
nduga ku ijambo rero ryari kuzindukanye no munsi.
Ego yewe kinagomesha kirije ni kumbura ikibazo cyangwa se amakenga mfise ku bijanye n'amakuru mwadushikirije abugwa mu Burundi iri tegeko ryasohotse yuko abajeje umutekano bashobora gukora isaka umwanya wari wose ndetse no mu ijoro kandi cyangwa mutahe bafise. Kugonje uruhande ndibaza yuko umengo hariho nk'ikintu coba kiboneka leta yoba yiteguye ko bavuze ku bijyanye n'iterabwoba. Hanyuma ku rundi ruhande bagashobora tubwira ko igihugu kiri mu mutekano bica bisa nk'aho umengo byaduha kwiyumvira cyane cyane nkatwe bw'abarundi tuba turi hanze y'igihugu kuko nimba mutwi batwizeza umutekano ku ruhande rumwe hama gacasohoka itegeko kuri itegeko rirumvikana ku mengo ni ikintu kije giturumbuka cyane se kibonekana nk'aho umengo hari ikintu cyihuta cyane kigiye kuba kugize yo kwamenyesha abanyagihugu byihuse kugira ngo nibabona kibaye ntibaze bakanguke. So ubwo rero kumbure aca nibaza ndiba cyo kintu gituma so itegeko riremereye gushika naho Osaka mu ijoro atari umutahe. Birumvikana ku mengo ni ikintu gikomeye cyane. Kumbure yaba twarise nk'umutumire nari kumubaza icyo kibazo ariko ko atamutumire ariho ubwo nta kundi sinzi nka bamwe bamenyesha makuru mubaye mufise ico mu kivuga.
Oya je niti nogira ico ndakivuga ko kuko nta nkemewe no kufata ico mvuga ku ngingo ziba zitandukanye ndavyitirira ku maradiyo ariko ico twemeye nuko dushobora kuzorondera umutumire nk'uko bitubwiye hama kagerageza kubahanyisha umuga kubwa ubona vyogenda gute ko ravuga ko bashaka yuko umutekano ukomera kandi ibyaha bimwe bimwe bigahashwa ntibisubire kubaho. Wowe ubona ko kubwawe ibyari bikwiriye ari ikiga Elisa?
Mbo ego nkuko ukivuze bashaka kugerageza umutekano ube bawufate ku buryo mbese udashobora guhungabanywa. Ariko kandi ku rundi ruhande umuntu arashobora guca yibaza mbega ni kubera imbere y'iryo tegeko risohoka nta bandi bantu bari bagezwe umutekano cyangwa bari bagezwe ibintu by'isaka n'iperereza mugabo bitarinze gushirwamo umukado ako kagene. Icyo ni cya mbere. Ikindi naco kumbura umuntu yo kwibaza ni ku bijyanye n'uburyo iryo saka wagiye gukorwa. Urabona kenshi turakunda kumva ku maradiyo ko hari abantu banyuruzwa, hari abantu bategwa mu ijuru utari turumva za grenade zama zatewe n'ibindi nk'ibyo. Kandi kenshi hagiye bivugwa yuko abantu baba babonye bakoze ibyo bintu rimwe na rimwe urakunda kwambara nk'imyambaro y'igipolisi cyangwa nk'iya gisirikare bagakora ayo marorerwa. Umva muri icyo gihe ntushobora kumenya ujejwe umutekano cyangwa se umuntu yakugendereye nimba koko ari ujejwe umutekano abyemerewe cyangwa ari inkozi y'ikibi yikitse mu kiza bitewe n'uko atanu gutahe abafise. So icyo ni inzira rero tukogwa. Sinibuka neza umuntu yigeze gushikiriza ku iradiyo avuga niburi barondere nk'imero ya telefone baha abanyagihugu bose ku buryo umuntu aje gusakwa cyane cyane nko mu bihe by'ijoro kuko ijoro ni rinini agize amakenga atume ahamagara hanyuma bamumenyeshe koko cyane se bemeze koko aba n'abantu bacu nitwe twabarungitse baje mu matoza nubwo atobwigwa icy'amatoza ajyanye nacyo ico ni gihugu cha leta ariko haveho ikintu kumbere cyo bakiri connected muri leta kubuje abanyagihugu bohumurizwa akamenya ati uyu ni naka ego arabyemerewe
bivanye urakoze cyane gose urakoze cyane gose Elisa kuri ibyo byumviro byawe hama ico twemeye ni kuzorondera abatumire batandukanye kugira ngo bashobore kubandanya bakubwira ivyo bibazo babiguhere ku mucu
ego murakoze cyane kandi murakoze nuko mu murongo
w'igihe cyiza ngo utumukiza abarundi bari ngaho muri hose hari uri mu gisagara cyane
ndi muri Perth muri Western Australia.
Okay, hama ubabwire yuko baba barundi baba abanyarwanda abanyamurenga bose bashaka kumva ururimi ruca ku ijwi rya Amerika turindirira interano zanyu miganiro bitandukanye aramakuru mutubwira ari vyumviro muraza muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama muduhe uko tubatora natwe tubarondere mu buterere ivyumviro bitandukanye.
Ego murakoze ivyo bizoshika.
Murakoze cyane. Trose kandi na Fidel, n'undi Fidel atari wa mbere twari twakiriye Fidel ikaze ku jugi America.
Na
Fidel.
Nza
ikaze muratwumva?
Ndawumva.
Turumva Fidela hari nduru ziri inyuma yiwe tutari ko turashobora kumvikana neza turaza kumugaruka ko hanyuma ijwi rya Amerika turaza kubandanya twakira amatelefone yanyu ariko turasa nk'abasozera ikiganiro n'iminota cumi gusa tuzabaduhejeje mu kurindira turacabaha umwanya kugira mutubwire amakuru avugwa iwanyu ivyumviro kuya twagiye turabashikiriza canke kuyavugwa iwanyu nyene muri sanga muri studio y'indu Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Diane Nahazonije ndemesheje ikiganiro.
Mama, papa, abagamba about you. Jagalangu ebirungi, akamoto kovimbe. I ring on your finger, ewe design your joge. Oh, you're too fine, no. You're beautiful, sila wanga yo tenga, kusinga yo too simple. Hey, I can't never let you go. I wanna put a ring on your finger.
Nuko rero ntutsi bakunzi b'ijwi rya Amerika usivye ko tubashikiriza amakuru agezweho turanabashikiriza n'uturirimbo twatugezweho mu karere nka kano karirimbo I do karaye gasohotse na karirimbo karirimbwe n'umuganda yitwa Baby Cool hamwe n'umugucha nk'abigeme bari hamwe bagiye hamwe abanyarwanda kazi Charlie na Nina kano karirimbo rero niho kagisohoka kasohotse jo ku mugoro watukibaza yuko kabaryoheye kitwa I do Baby Cool hamwe na Charlie na Nina.
Oh, you're beautiful.
Ijwi Amerika Washington DC muratwumva muri mu bisagara bitandukanye bigize isi canke mu mihingo itandukanye mucire kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com ikiganiro muri sanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu ako kwa gatandatu vy'umwihariko turabaha urubuga kugira ngo mutubwire makuru avugwa ahiwanyu mugeye ico muvuga kuyo muba muri ko murabona canke twabashikirije mukaba rero muri hafi y'agatelefone kanyu murashobora kutubipa gucyo natwe tukabahamagara kugira ngo mushobore kutubwira ayo makuru atandukanye avugirwa mu kibano canyu inumero yacu mu dutora ko ya WhatsApp mushaka ko tubahamagara ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mwandi makuru yaranze inondwi wari umubonano w'abakuru b'ibihugu bya Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru Jim Kong-un hamwe na mugenzi we Jae In aho ejo bahuye ku nshuro ya mbere n'ubwa mbere abategetsi baba bo canka bagiye baramutswa Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo bahuye mu myaka 50 renga ko bwa nyuma hari mu 1953 bisigura ko 60 yari rumanya twese na Emile ku murongo wa telefone Emile kaze ku Jugi Amerika
akomeye
turashima Imana urakomeye namwe
ezo natwe turashima urabakunda cyane ku Jugi Amerika
urakoze cyane gose natwe nuko
abanyamakuru bose urabakunda cyane
ivyo biradutera intege gose
uko mugire kuraje
uhere nte none ga Emile
andi mu karere k'ibiyaga binini
icyumviro
cyumviro narishise nari cyumviro amakuru numvise ukuntu bazoza gushyasaka abantu mu ijoro bamutahe bafite umwanya uwo ari wo wose wo kuzakubasaka mu ijoro tera makenga umuntu kubera azi yuko mu Burundi hari ibintu bigoye iyo tavuga umwe n'ubutegetsi bashefu ukuremeka intebe ishushe bakaza kugira bakakugirira nabi aho bahaye ingufu zijya mbonera kure baze barakora ibyaha bica abo batavuga rumwe
ni kubyibaza
nane ko ndabyibaza kweri kubera Burundi turazi vyaho turazi ibyo bakora nta bubiyobewe na fose ndi kumana amakenga yasikirije y'ukuntu iterabwoba riguma rikirirwa batavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo byose n'ibintu biteye amakenga yuko hace kwadukara nta bubiyobewe
urakoze cyane gose Emile ugira umunsi mwiza ngaho uri utashimye kutubwira kandi n'uburenganzira bwawe
murakoze namwe mugire umunsi mwiza
urakoze cyane gose mwanyura imbere turava duhana gahindukira ariko mu masaha ari imbere turabafitiye amakuru haza ko ari gice isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda amwe mu makuru turiko turabacira irya n'ino harimo nk'inkuru yerekeye umurugujeje gutegura amatora mu Burundi seni aho mu nama yo kuno wa gatanu n'abanyamigambwe bazokwiyamamariza amatora kamarampaka ategekanijwe itariki ya 17 ukwezi kwa gatanu wavuze ko nyitegura y'ayo matora ugeze kure Pierre Claver Ndayicari yarongoye seni yabwiye abanyamigambwe ko uyo murugwi uri mu bikorwa byo gushikana ibikoresho bizokoreshwa mu ntara zo hagati mu gihugu no kwakira dosiye z'abashaka kuba barorerezi ku rwego rw'igihugu n'intara mu gihe imwe mu migambwe yitabiriye iyo nama nka APDR yamenyesheje ko hariho abanywanyi bayo bari mu mahanga ifuza kuzohagarikira ayo matora babuze aho biyandikisha Ndayicariye yasiguye ko seni ataburenganzira ifise bwo kwemerera abarurizi imva makungu canke abarundi bari mu mahanga bashaka kuyahagarikira ariko ngo leta y'u Burundi izotumira abo barurizi imva makungu none mwibaza yuko leta y'u Burundi izohava ibatumira nimba izo batumira izo bikora ryari muraca kuri Facebook yacu hariho ivyo twashiriye ko kugira ngo mushobore kugira ico muvuze kuri iyo nkuru Facebook yacu ni VOA radio yacu nuko turasubira saa 12 mu makuru azabagezweho na Lidiane Nahazwe yakoze no sans kimenyi na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma twe mituti weekend nziza ko yiba yakwirarira
Les infos.